Radijwi ya Amerika isamira nyirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze n'abakuru b'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Namakuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza cha coronavirus. Imyidogo ni myinshi mu ntunzi z'abarundi bari mu nkambi y'impunzi mu Uganda no muri Tanzania. Ni mu gihe imfungurwa bahabwa na HCR ziheruka kongera kugabanurwa.
Yaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi. Abana bazodupfira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania afite amakenga menshi ku igabanurwa ry'imfungurwa nk'iyi bari basanzwe bahabwa na HCR. Iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hirya no hino ku isi bazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yakuyeho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro inyuma yaho abanyagihugu bane biciwe mu myiyerekano yabaye mu mpera z'iyindwi. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko gukuraho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro bidahagije kugira igihugu kigarukane ituze. Bemeza ko batazohagarika imyiyerekano gushyika perezida avuye ku butegetsi. Abakora imyiyerekano banyu basaba Keita ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2013 ku bubako bamwagiriza kunanirwa guhagarika ubwicanyi bukorwa n'imirwi y'intagondwa no kunanirwa kunagura ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cya Sudani cyaremeje amategeko abuza umugirwa wo guca ibice by'ibihimba byirondoka ku bafasoni. Cyongera cyemerera abatari abayisilamu gusubira kunywa inzoga zirimo umwambiro. Ibi byavuzwe n'umushyikiranganji w'ubutungane ku munsi wa gatandatu. Ingingo ije guhindura amategeko ashimikiye ku idini rya kiyisilamu yari amaze hafi imyaka 40 agabanya ubwigenge bw'abakenyezi. Hambavu y'ibyo, akanama k'igihugu karongoye igihugu mu ndwi zibiri ziheze karakuyeho itegeko ryahora ribuza abakenyezi gufata ingendo n'abana babo batabiherewe uburenganzira n'umugabo wo mu muryango. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Hamdoke yavuze ko izo mpinduka ari intambwe zihambaye mu gutunganya ukundi gusha igisaka cy'ubutungane. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina kuri w'Imana yavuze ko umusenateri umwe hamwe n'umushingamateka bapfuye inyuma yo kwandura umugera wa corona. Yavuze kandi ko abandi badepite hamwe n'abasenateri 14 bandi umugera. Madagascar imaze gutangaza abarenga 2,500 bamaze kuwandura barimo 35 umaze guhitana. Leta yemeza ko abandura uwo mugera bazoba benshi mu mpera z'ukwezi k'umunani. Tukivuga kuri uyo mugera ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi w'Imana yarasubijeho amategeko abuza abanyagihugu gutembera mu ijoro, yongera abuza urudandazwa rw'inzoga. Ni mu gihe abandura umugera wa corona muri icyo gihugu biyongereye kandi igisata cy'ubuvuzi gishobora kurengerwa. Afrika y'Epfo ni icyo gihugu kibangamiwe kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika. Ifise abantu bamaze kwandura barenga 2,475 hamwe n'abarenga 4,000 umaze guhitana. Ingingo yo guhagarika urudandazo rw'inzoga muri Afrika y'Epfo yari yafashwe mu kwezi kwa gatatu, mu nyuma inzoga yongera kurekurwa kudandazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Ramaphosa yavuze ko byagaragaye ko amasanganye mu mabarabara aterwa no kuboregwa yatumye ibitaro birengerwa n'abagwayi bikabura aho bishira abarwayi ba COVID-19. Ramaphosa yarahagaritse abantu gutemberanirana mu miryango kuko ngo bifasha mu ikwirakwira ry'uwo mugera. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengero CEDEAO naryo ryaratangaje ku munsi wa gatandatu ko ryahaye Nigeria ibikoresho by'ubuvuzi byo kuyifasha guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Umushikiranganji w'indero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Betsy DeVos yashikirije ku munsi w'Imana ejo ko amashuri abwirizwa kugururwa igihe abanyeshuri bazoba bahejeje ikiruhuko cyo mu gihe cy'iki. Ni mu gihe abandura kumugira wa COVID-19 muri Amerika barushiriza kwiyongera na cyane cyane mu bice by'ubumanuko bw'igihugu. Umushikiranganji DeVos avuga ko adashyigikiye impanuro zitangwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu hamwe n'abategetsi b'amaleta bamwe bamwe basaba ko kugurura amashuri yoba birabangiriwe kubera umugira wa corona. Perezida Donald Trump ashyigikiye ko abanyeshuri bo kwigishwa iminsi itanu mu ndwi bari mu masomero aho gukurikiranira ibyigwa mu mihana yabo. Yavuze mu ndwi iheze ko ibyiyumviro bishyikirizwa n'ikigo kijejwe kugenzura hamwe no gukinga indwara bigoye gukurikiza kandi bitwara uburyo bw'amafaranga menshi.
Ayo ni incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu bategurira mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri site yacu ya internet turi kuri www.3@ radiyo yacu voa@.com. Facebook yacu na Twitter adrese ni voa radiyo yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU byita ku mpunzi ku isi biheruka gufata ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa vyaha impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania no muri Uganda kuva mu ntango z'uko kwezi kw'indwi. Bamwe muri izo mpunzi bakeka ko ari ingingo yo kugerageza kubatahukana ku nguvu. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Guhera muri uku kwezi kw'indwi imfungurwa zihabwa impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atatu yo muri Tanzania zaragabanijwe ko ibice 17% nk'ifu y'ibigori. Umuryango w'abantu babiri wahora uhabwa ibiro 12 ubu wahawe ibiro bidashika 9 bikoreshwa mu minsi 28 n'ibindi bifungurwa nk'ubushaza, amavuta yo guteka, umunyu, ubuyi n'inkuko nk'uko byerekanwa n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko ingaruka zigiye kuba nyinshi: inzara, indwara zituruka ku gufungura nabi mu bana, hamwe rero n'abazohitamo gutahuka kubera ubukene. Abo barundi bikeka ko ari ayandi mayeri HCR n'igihugu cyazihaye indaro bakoresheje kugira ngo birukane izo mpunzi zitahuke.
Izingiaga yemwe bakabanditse turagowe twebwe turiko turaraba twabonye ko ari umukenyuro mushasha mashi Tanzania yafashe bifatikanije n'Uburundi. Aha twirirwa turarira tuganya na tuziyo bizoherera, turakaba dusaba amakungu ko mwoduhagurukira mukatuvugira kuko turabona kweriko nibyo twahunze naho byaroye. Batureke kuko n'umukuza sibo badutumyeko, tubonye ibyahetse ibyo twari twahunze tuzokwijana. Akaba ari ibyo murakoze hamwe mwadushikiriza ka makuru.
Twebwe aha mu nkambi y'Induta urumva ko n'ubundi batahora baduhiza ikirenga, ubu naho urumva ko bazigabanije. Ni ukuvuga ko hari uburyo bwo kutwirukana kugira ngo nyene tuyomore dutahe. Ni ukuvuga nk'ubu unye nk'ibyo bahora bihuka kuduha, ngira ngo ufise nk'umuryango watuzana mu ntoki. Abana baza kudupfira ko n'inzara, mudutabarize mudusabira ababishoboye iyo ngingo yo kudufata nabi batwicisha inzara ihagarare.
No mu gihugu cy'Uganda ni nk'uko. Ishirahamwe HCR ryatangaje ko mu bubiko hasigayeyo imfungurwa zizoshika mu kwezi kw'icyenda gusa uno mwaka. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Nakivale muri icyo gihugu zisaba abafasha HCR gusubira gutanga imfashanyo ku bwazo nayo n'amayeri yo kuzitahukana ku nguvu.
Icyo kintu turaciyamirije cyane, turaciyamirije mbega none tugiye kuba abandi ko UNHCR iri kiravuga yuko uburyo bwayiheranye kandi Imana yadutabaye ntibatwicire mu gihugu cy'iwacu. Nta mpamvu yo kuza gupfira ngaha mu mahanga barabe ingene bambaza abasanzwe bafata mu mugongo atari uko tuzopfa nk'ifu y'imigira.
Kandi turanabibona ko byaranatanguye kuko ku byo baradufashisha baragabanije kandi tumerewe nabi, ntibaduhe bivanye n'uburyo ahubwo ubwo buryo wa Burundi nko kwa Burundi kuva kera
cyaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi abana bazodufira mu ntoki tubabona natwe bw'ubwacu tumeregwe nabi ni nk'uko bazaba badutaye mu ishamba hari hakiri ibibazo byo kwigisha abana hari hakiri ibibazo byo kubafungurira n'ukuri barabi basubire mu ingingo ahubwo badufashe gusumba uko bahora badufasha n'agafashanyo bahora baduha ko bari bakagabanije asubire baduze
ishami mpuzamakungu HCR gita y'impunzi ryo ryose uko ribibona umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika kuko kugabanura imfungurwa kwatumwe n'ikiza cy'umugera wa corona Edward Ogora mu butumwa bwanditse amenyesha ko icyo kiza cya corona cyatumye HCR rikoresha uburyo bwinshi mu gukingira impunzi ku kibazo cyo gushaka kwirukana impunzi HCR ridemera ko rimaze kumva ko abategetsi batandukanye ba Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bahimiriza abantu gutahuka nyamara iryo shirahamwe rivuga ko rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro nk'uko ryatanguye kubikora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abarenga gato ibihumbi mirongo umunani na bitanu bamaze gutahukanwa ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ari hafi ibihumbi amajana atatu na mirongo icyenda muri Tanzania niho hari nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bine hagakurikira igihugu cya Congo kirimwo abarenga ibihumbi ijana u Rwanda rurimwo abarenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri Ubuganda nabwo burimwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'umunani HCR rivuga ko rikeneye uburyo bungana hafi miliyoni amajana abiri na mirongo icyenda y'amadolari ya Amerika yo kwitaho abo barundi bose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hakaba hamaze kuboneka ayadashika n'ibice cumi ku ijana vyayo Pierre Clave Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania ntibashima iyo ngingo ya HCR mugenzi wacu James Joven kuri uyu wa mbere yatembereye iyo kambi aganira na zimwe mu mpunzi zahungiyeyo tubatega amatwi
ibijanye n'ipfunguzwa ry'ifungwa twavyakiriye nabi kuko ugerageje kuraba bize gusongera isibe n'izari ziriho n'izari zikwiye ariko ugiye kuraba nawe wiyumvirire nk'umuntu ubayeho ku buzima bwo gutega amashi cyangwa ku buzima bwo kuvuga ati je ndapokeza ifungurwa ibiro bine by'ibiharage nibaza ko atamuntu yashaka kubijya iminsi mirongo ine n'ibiri ni ukuvuga ukwezi n'inusu ugiye kuraba ibindi nk'ubufu bagerageje gukura ku biro bishika bine ku muntu umwe ugerageje kuraba kandi nk'ikibazo cy'umunyeshaje ntitukivuga n'ukuri kimwe gusa twari ko turaraba dusaba duti abantu benshi bagiye kubangamirwa ariko gusa nta mutima biduhagaritse kuko usanga ari ibi bya bindi biri muri bya bindi byihimiriza kuko mu kwirukana umuntu usima kumubwire ngo genda hariho byinshi ugenda ukora tuye tubifata nk'ari nka bya bindi byo kutwirukana
jyewe nk'umubyeyi naryakiriye nabi ku mpamvu y'uko abana nk'ubu nimba saa sita wahora urondera ukabagaburira ubu ntugira gute ntubarondereye kandi kare twahora dupokera iby'ukwezi n'inusu bikwiye ntibyadushikanayo ubu naho babigabanije wumva biroroshye
nukuru kwa imana tugwe turagowe ahubwo turagowe tugowe tugowe kuko n'igihe tugezemwo si gihe kirima umuntu ari bushobora kurima n'udusogoro cyangwa ari mutuntu twarutse twose dushobora kwimbuka mu ikami na bujya gitemerewe turi mu gihe cy'izuba kandi izuba ryamaze gutura n'ibyo byose byo umuntu yovuga ngo agomba kurima kugera rondere umujyango nukuri cyambere cyo kitubabaza turababazwa n'ukuntu injya zapungujwe nubwo zapunguzwe bagashagerageza kuduha n'utwo dukeye baduha bakaduha injya zitameze neza nk'ibiharage n'ubufukweri atari hamwe kuvuga ngo ibanga cyo gufundikira mu kinogo kugira abana ntibavugashigisha ubuyi kugira abana ntibavuga n'ukuri byose byarabotse
cyane nabyakiriye nabi kubera bishonje ingaruka mbi ishobora gushikira impunzi abantu barashobora kwicwa n'inzara kubera indyari abana barashobora guhebereka umwana yigajya atajya wumva yo kwiga gutya
kugiye kuraba nawe nyine uwo bibaha ntibashobora kubifungurwa ahubwo benshi baratangara ukuntu tubayeho tukaje dusaba rero ingorane zigiye kudushikira nuko agiye kuba ubusuma bwinshi haba ubusuma bwo mu mazu haba ubusuma bwo mu ndimo ku barimye nukuri agiye kuba ubusuma bwinshi burenze ariko kandi ibyo bigakogwa ishyirahamwe pamu ntirize ngo risigurire impunzi rabyatsi mu mezi aya hazobipfungukwa gifungurwa bivanye n'ingorane kanaka ije nico twabonye iyo baduteguza kare nabo nyine ntitubona aho twokuye kuko ikibazo cy'imfungurwa n'ukuri kimeze ukuntu
baragabanije nyene ku rugero runini gose kuko kubera turi ko turaraba indya n'inke gose bigiye kutubangamira cyane gose hamwe umuntu arotegerezwa kwiyomora yomowe n'inzara ku mpamvu y'uko nta na hamwe tugenda gusoroma mu kijiji ni tuje kujayo naho umuntu avuga ngo mu isoko arafise aho yoja gusuma naho yoba arose utwo yikora kakagira ntakagenda gusuma isoko yarabomowe urumva tugiye kubangamirwa rwose cyane
ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'aba Tanzania bafite imirimo iri indimo ziri hafi ni kandi ni ahandi umwana uri kwemera kwirirwa inzara cyangwa irara bone indimo mu Tanzania cyagenda kurandura umwimba atagahe Kenya bencho kirotuma haba ukwizegwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzania
ingorane zitagushikira impunzi urasanga kubera indazi iraguherana ugacitangura kwibana ucangwe kwibana ni zangorane bashakuma gufata abagufata bakubushindikariza ubuzima nk'abana bacu bazibafatira mu mirima y'abandi ukazogenda ngaragiye nk'ukurondera inkwi zangarahuye asanze hari kigoti cyangwa ikijumbu arakimomoye baroza bamufata mu polisi atinya n'umwana ninde urumvize n'izo ngorane kweri kugiye kuronka kwe impunzi kubera nta kuntu bopfunguse uko kose bagomba twiyomore nazo tagira iyo tujya none nibaraba ukuntu n'ukuri batubungabunga nk'uko batwakiye ubwa mbere bagire nte bagarukane agatima ntembera bareke kutwirukana mu buryo bw'enubwo kuko umuntu akwimyinga abakwirukanye
tugiye ukibazo cy'umunyu nacyo umunyu watwagwa kwatwa twigeze turonka kuko umunyu w'umuntu umwe n'umurungu umwe nawo nyene watese nk'ibintu bije kuvanga tugiye nk'imbatsi y'ibiharage n'ibindi nibaza kuvyo bitokunda yuko ushaka kurungwa umunyu twe tugasaba duti ntibatwikishije ara kimwe gusa mu gihe umuntu agifise ibibazo kuko umuntu nimba yarahunze arafise icyo yahunze benshi ndibaza kandi wahunze ntumubwiriza ngo taha ahubwo arabona ko amahoro yabonetse agagirana agasubira mu gihugu cyamwibaruse imbe nyuma rero yaho bakiduhaye indaro twosaba yuko bo dufata neza bakongera bakadusubiza ku rugero twari ko baba bakoze
ahubwo icyo mbona ni usaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twashi tugasubira gupokera udukwiye ni ukuri bakadufasha cyane rwose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijya na biriya kwipfuza ibibi twokorera ngaha mu buhungiro ni ukuri nasaba yuko batwongera indya bakadufasha kuko niyo fashanye dufite kuba twebwe impunzi ntitwoshobora dusabye yuko botukwiritse indya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha ku kubera twebwe turi impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu kugira ntitwosuma kandi atamahera tugira impunzi ntishobora kugira amahera
ni ukuri tubasaba bagerageze barabe ingene bashobora kugarukira impunzi ku rugero bari bageze ko urugero bari bageze ko mu mezi aheze rwari rwiza ariko turabasaba kweri bagerageze bikubita agashi bakubita muri bya bigega nyine barabikubitamwo basubize ku rugero rw'ingeza ahora ku kandi bagerageze baturondere ingeza zimeze neza
iyo nyidogo ije mu gihe impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abanyekongo barima mu kigobe cya Rusenda kiri muri teritoriya ya Fizi bo bahangayikishijwe n'ubusuma bumaze iminsi buba mu mirima yabo muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa imfungurwa n'ibiro PAM by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitanga imfungurwa ku isi ahandi naho mu kiganiro n'urwaruka rusanzwe rukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rufise ubushake bwo gukuraho icyuka kibi kiri mu mubano hagati y'igihugu ciwe n'u Burundi inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye
muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rugera kuri 20 rusanzwe rukoresha imbuga nkoranyambaga ni ikiganiro cyabaye Perezida Kagame ari muri Village Rugwiro urwo rubyiruko ruri mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda abitabiriye iki kiganiro cyagarutse cyane ku rugendo rwo kubohora igihugu muri imyaka 2026 banabaje kandi umukuru w'igihugu uko abona umubano w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze muri iki gihe Perezida Kagame asobanura ko igihugu cye kitazagorana mu gusubiza uyu mubano mu buryo
mu baturanyi ba b'u Burundi aramateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko cyangombwa no gushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politiki nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politike niba ariho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Mukuru w'igihugu yanavuze uburyo yiyumva nka perezida w'igihugu ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku bijyanye n'uburemere bw'inshingano zo kuba perezida. Perezida Kagame yavuze ko mbere na mbere yiyemeza kwifatanya n'abandi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda atatekerezaga ibyo kuba perezida.
Cyambere byose bitangira yanzira navugaga ntabwo nigize njya muri inzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigize njye mvuga ngo ngiye kugira nya kugira ngo nshobore kuba perezida. Oya, njye nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye twari ku rugamba n'abandi benshi. Nari mfite umwanya wanjye ntangiramo umusanzu nk'umuntu ibyo byose yenda biba uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite. Ntabwo ari uko nta hantu ubisaba, ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse ahangaha ibaruwa ngo bampe akazi. Nta kazi nasabye jyewe nta ko kuba perezida.
Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo amaze iminsi avuga cyerekeranye no kurwanya ruswa nk'imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi. Mukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo. Yanagarutse ku mpanuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kugereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bamwe yagaragaje muri iyo nama ataribo bonyine barangwaho n'imikorere idahwitse kuko bishoboka ko haba hari n'abandi, ahubwo icyakozwe kigamije kuburira abandi kugira ngo bahindure imitekerereze. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yaramaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye. Yatanze urugero ku byo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba. Ati ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima. Niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti, cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro, biravuze ngo uri kwima abanyarwanda ayo mahirwe. Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya. Atanga urugero ku rwego rw'ubutabera. Minisitiri w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga agatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda. Asunta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze isi mu mateka. Mugenzi wacu Venus Tashimimana arabidushikiriza. It's Christmas time. There's no need to be afraid.
kuitariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'itanu kuri stade ya Wembley I Londres mu Bwongereza ibikomangoma Charles na Diana batangije ku mugaragaro igitaramo concert cyakozwe ku isi yose kigamije gukusanya amafaranga yo kugoboka abari bugarijwe n'inzara muri Afurika icyo gitaramo rurangiza cyamaze amasaha cumi n'atandatu gikurikiranwa n'abantu barenga miliyari imwe mu bihugu ijana na cumi ikoranabuhanga n'ubushake bwiza byatumye hakusanywa arenga miliyoni ijana na makumyabiri n'eshanu z'amadolari yo kurwanya inzara muri Afurika igitaramo cyo gufasha ni igitekerezo cy'umunyamuziki n'umunyabuntu Bob Geldof ukomoka mu gihugu cya Irlande mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu yasuye Etiyopiya amaze kumva ko inzara yari imaze kwica abantu ibihumbi amajana kandi ikaba yariyugarije amamiliyoni yamaze kugaruka I Londres yashyize hamwe abanyamuziki bo mu Bwongereza no muri Irlande kugira ngo baririmbire hamwe indirimbo yagombaga kugurishwa bityo amafaranga avuyemo akoherezwa muri Etiyopiya iyo ndirimbo bayise Do They Know It's Christmas bati mbese bo bamenye uko Noheli yabaye kugeza magingo aya niyo ndirimbo yagurishijwe cyane mu Bwongereza kuko yinjije arenze miliyoni cumi z'amadolari
kurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo Ijwi rya Amerika radiyo yanyu
aha ni naho dusozereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha turashimiye Mukbile ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
radiyo Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu radiyo Ijwi rya Amerika yabaye ikivito cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikivito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikivito cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika radiyo Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo Ijwi rya Amerika yo cyacu mugutere igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu